Gakuza.
Tunywere mu Gakuza nurukurikirane gudukino mutegurirwa mugashikirizwa n'umuhari uharanira gateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho twigisha dukebura tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya amajana 256 171 681 sit wezi tatu akaburungu lig agakwego iteka akaburungu bi Facebook lig iteka tweet @ lig iteka
wa mhungu abakiba tutabakeshe niyo murume ngo baje nabe
barahumba ubu bugoro bw'umugambwe wabo tuzobwonone ubundi tubuturiye kugira tubace intege.
Sha baze basubire aka kagoro kabo turagahomye imbwa zimbwa ayibaza ngo hari intambwe bazoduterana. Chaha twiyegere burakenti badusange ngaha.
Ehe wa muhungu nani uri kuragugumu beboza ho botugira iki uhagarikiwe ni ngwara vuma tsenda ubwoba.
Niba azagira inama rero turaheje kwasiga.
Dari bijya nibike wabonye yango ari mugambo wacu ngenisa
yo eri no baramana yanje urambonera ibintu bahasize
ari kuraza umwanya twamaze tuyisiga tuyishari none ndabiri ngene bayigize
kandi rero babigize umugenzo izo badaturi barazonona
akanaka maramaza ngo ukirimo wajeje ntwara n'umutekano
yo razigazena aho ibi byose babigira kugira baduce intege badutera ubwo yamara barahumba
umugani wawe barahumba nyene ntiturota ducika intege kuko ibyo dukora byose turabyemererwa n'amategeko
nibatekereze baze duhiganwe dushire imbere imigambi n'ivyiyumviro hanyuma tureke umunyagihugu yihitiremwe atagahata
tunywere mu Gakuza.